Nzamba.
Nzambi la samirana.
Amakuru na Pierre Gahungu.
Sangwe kaze nchuti bakunzi ba radio Nzamba agateka kawe murano makuru twabateguriye kuri uyu munsi wa kabiri igenekerezo rya 14 Ntwarante umwaka w'2023 amakuru twabateguriye agizwe n'izingingo nkuru zikurikira. Barasaba umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye gushyira mu ngiro ivyo yabemereye haraheze imyaka ibiri abo n'abakukuruke bakirindiriye ko bahabwa buri kwezi udufaranga tw'abagezi mu zabukuru tungana n'umushahara wabo wa nyuma ngo ayo baronswa nta kinini abamarira urazi ingene ibiciro biduga ku munsi mu isoko. Muravyumva muri ano makuru. Umukenyezi nawe yafatanywe ibiro bitanu n'amagarama 500 y'ubutare bwo mu bwoko bwa Coltan ari mu bintu y'igipolisi muri komine Kabarore intara ya Kayanza kuva kuri uyu wa mbere. Umugabo wiwe nawe nyene ari mibohero azira ico caha nyene haheze igihe. Nayo mu ntara ya Muyinga mu makomine ya Gasogwe na Muyinga hari bihuha mu mashure amwamwe ko hari abantu batera inshinge abana b'abanyeshure abahungu ngo bazibatera mu mukondo abakobwa nabo ku mabere abajeje intwaro bakavyamirira kure. Aya n'ayandi ni mu kanya isase.
Urakeneye kumenya amakuru y'imvaho umvirizi radio Inzamba agateka kawe ni kuri wezitatu akaburungu inzamba akaburungu org.
Turongeye kubaha ikaze duhejeje kubibabwira imyidogo ni myinshi mu bakukuruke bahoze bakorera leta bavuga ko udufaranga bahabwa twabageze mu zabukuru ataco tukibamarira kuko ibiciro byaduze cyane bagasaba kuronswa ibyo umukuru w'igihugu yabemereye haraheze hafi imyaka ibiri aho yari yabashize mu muhango avuga ko abakukuruke bazoronswa buri kwezi ayangana n'umushahara wabo wa nyuma. Iyi nkuru tuyibaze mugenzi wacu Francine Kanyange.
Igituma aba bakukuruke bataka batakamba nibiciro by'ibifungurwa n'ibindi byose bya nkenerwa bavuga ko byaduze ku rugero rudasanzwe. Bavuga kandi ko muri iki gihe bigoye kubaho no gutunga imiryango baravye n'ica n'ikize baronka. Umwe muri bo arigana ingene abayeho.
Turavye iki gihe tugezemo biciro by'ibifungurwa byaratsinze rwose 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 kuryo ntahewe umushahara babayeho mu buzima bubi ntahagera ko ishobora kukuruke ikayirinze ado kukurukiye umwe wese bamukase bamuhaye icya kane cyayeho arahembwa naremwe icya kane cyayeho arahembwa yomutunga urazi bayamuhahembwa ibihumbi ijana bakamuha 250 bakamuhahembwa ibihumbi 200 bakamuha n'ibihumbi 50 50 n'uyu munsi ujayisashe y'amafaranga 300 nashiriza namwo ugiye ku isoko turahagoye rwose.
Abo bakukuruke basaba ishyirwa mu ngiro ry'umuhango w'umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye yabemereye haraheze imyaka ibiri. Yari yemeye kubaha ku kwezi amafaranga angana n'umushahara wabo wa nyuma.
Twabumvise umukuru w'igihugu birira avuga yuko ababazwa n'abakukuruke agafasha ibaronka. Avuga ko agomba kutuzoduha n'imiburiburi umushahara w'umwe wese ungana ku kwezi. Uko gutashe uwe horahembwa ntwararindiriye umukuru w'igihugu amaze mu kubutegetsi twagumye dushonye tugira buca aduha buca duha niba tutarindiriye twabuze ko yari twemeye ntitwabaye musabe ndetse nyine yaturukize aho idugira akibaza avuga yuko icyo kibazo cyakemutse yaheze kuyikora none bigeze hehe.
Kuri ibyo uruganda rwa radio Inzamba rwarondeye kuri telefone Rosine Irene Gatoni umuvugizi w'umukuru w'igihugu ruramwandikira n'ubutumwa kugira ngo agire icyo abivuze ko ariko ntiyitabye telefone cyangwa ngo yishure ubwo butumwa.
Francine Kanyange arakoze tukiri kubishikirizwa n'umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye aheruka guhamagarira abajejwe intwaro guhanura abanyagihugu baba bafite amatati kudashira imbere kwihutira kuja kwitura ubutungane. Bamwe mu banyagihugu baganiriye na radio Inzamba bakavuga ko uko kuzoba ari kwivanga kw'igisata c'intwaro mu vy'ubutungane bati noneho n'ibyahuha bigiye guhuhuka. Tubumvirize.
Narayinkundiwe n'umvise umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye ahamagarira abayobozi bo mu ntara ko bakwivanga mu rwego rw'ubucamanza ku buryo mu madosiye kuraba imanza zikenewe n'izidakenewe. Kutirega umwazi ukuntu tutunganije kuntu umuyobozi wese wo mu ntara baze kuri hake kuri umugambi wo hamushize cyane bisanzwe bigenda nabi none ubu bihamagariwe kugenda nabi gusumba kubera iki bibigene umuyobozi azobona uwo batasangiye umugambi kubera ibyo bashyira imbere igihugu bashyigize umugambi azobona uwo batasangiye umugambi afise urubanza none akamucira urubanza rwiza ubu myaka abiri abayobozi sinzi ko bose bize amategeko nzi ko harimo abize imyuga itandukanye nibareke rero kwivanga mu by'amategeko amategeko abayize bayakoresha uko bayize nubwo bitarashoboka bizagenda nabi ariko ntibabyononye gusumba
aragira kigoro ko tanga impanuro icanke ziriya haba mu bisate bicanke biriya ariko impanuro ziwe aco ziza kungura uravye ukuntu abo bajeje umparo bwabo aribo baza imbere mu guhohotera abanyagihugu rero ico no bivuga ko nuko imvugo yojana n'igiro kuko uri kuraraba umukuru w'igihugu mu gihugu ciwe afise ubasha bwose ariko ugasanga aravuga ibi canke biriya mugabo ukarindira ko bija mu ngiro ukabura ubwo butungane naho abahohotewe n'abajijwe intwaro babwitura nabwo nyine urazi ko nyine cyubahiro mukuru w'igihugu yaravuze yuko akorora amasozi akarira kubera ubwo butungane ugaca usanga niwe ari hejuru y'ibintu byose eske habura iki kugira igihugu kibe igihugu byo kuri kirimo amategeko kandi yubahirizwa n'abantu bose nkasabanye n'icyubahiro mukuru w'igihugu ko imvugo yojana n'ingiro kugira abarundi bishyire bizane bareke guhohoterwa n'abajejwe kubakingira
ivyo rero umukuru w'igihugu cy'u Burundi Evariste Ndayishimiye yarashikirije imanza mu banyagihugu bazoze barahanuza bamusitani cyangwa baburamatari ngo bamusitani n'ababuramatari ngo bababwire uko babigenza urumva ngaho rero nizo nzego ziba zinjiranyemo kuko musitanteri n'abamatari bari mu rwego nshingwantwaro icyo gihe rero baba binjiriye mu rwego rw'ubucamanza bashobora kuvuga iki nshavuga yuko ingingo ya musitanteri cyangwa y'abamatari mu byerekeye imanza mu bisanzwe nta kinini iba ije gufasha kugira ngo amatati ahere hagati amatati atore umuti hagati y'ababuranyi gusa icyo nzi kandi gishobora gukorwa musitanteri cyangwa y'abamatari bagashobora kugira icyo bita arbitrage hamwe umuntu avuga ati reka aba bantu bafatiye ku matati yabo ndabe ingene bakumvikana iyo ni arbitrage ibyo rero musitanteri n'abamatari bashobora kubikora kugira ngo amatati ahere ariko izo ngo zabo ntizishobora gusubirira ubucamanza habe na gato
mu byerekeye ubutungane kandi hari umukenyezi w'imyaka 27 wo ku musozi munege komine Kabarore intara ya Kayanza afungiwe mu gasho k'igipolisi kuva kuri uyu wa mbere inyuma yaho afatanywe ibiro 5 n'amagarama 500 y'ubutare bwo mu bwoko bwa Coltan bikavuga ko umugabo w'uwo mukenyezi mu mpera z'umwaka uheze yaciriwe na sentare umunyororo w'imyaka 10 kubera yafashwe acukura ubutare atabifitiye uruhusha ido nido na Valerie Muco
hari nk'igihe cy'isaha imwe n'igicezo mu gitondo aho igipolisi cyiketse umukenyezi yari karengana aciye ku kimanga cimbwamwo ubutare ku musozi munege niho uwo mukenyezi bamusaka hanyuma basanga afise amagarama 500 y'ubutare bwo mu bwoko bwa Coltan bagiye imuhiriwe bahatoye ibindi 5 vya bene ubwo butare nyene bamubajije yavuze ko ubwo butare ari ubwo umugabo ariko ari hanze y'igihugu acyongera koko asanzwe bugura bwamara kugwira akabumurungikira yari uwo mugabo akaba yahunze igihugu inyuma yaho mu mpera z'umwaka uheze yari mu mugwi w'abantu bafatanywe ibiro 50 by'ubutare bagenzi we barafashwe ariko we yarashoboye kwiruka arasiga igipolisi ico gihe uwo mugwi wose waciriwe na sentare imyaka 10 y'ugupfungwa tubamenyeshe ko mu mpera zo ku kwezi kwa ruhuhuma hari ibiro 1,500 by'ubutare bwo mu bwoko bwa Wolframite bwaheruka gufatirwa muri komine Kabarore nyene buvuye mu ntara za Muyinga na Kirundo mu gihe bwagire bushogwe hanze
tumushimire Valerie Muco tubira mate mu kanya makuru twabateguriye arabandanya kuri Radio Inzamba agateka kawe
Inzamba
tuyabanda nilize mugisata chinderu aho haruru hagararari kugibonekeza mu mashuri amwe amwe yo mu makomine ya Gasogwe na Muyinga y'intara ya Muyinga biturutse kubihuha bikwiragizwa n'abantu bataramenyekana ko hari abantu batera inshinge abana b'abanyeshure abahungu bakazibatera mu mukondo abigeme nabo ku mabere bamusitanteri b'amakomine ya Gasogwe na Muyinga bagahamagarira abarongoye intwaro abavyeyi abakuru b'amadini guhumuriza urwaruka kuko ivyo bintu ari kinyoma cambaye ubusa Ido ni ido na sinyorini ni jimbele.
Urugo ruhagarara ruturutse kuri ivyo bihuha rwibonekeje kuri wa kabiri muri komine Muyinga ku mashure nka lise ya komine Mukoni lise yitiriwe Umweranda Andrea hamwe no kwishure shingiro ya Bwica ivyo bihuha bitaramenyekana iyo vyazananye n'abariko barabikwiragiza bikaba bivuga ko hari abantu batera inshinga abana b'abakobwa ku mabere abahungu nabo bakaziterwa mu mukondo abanyeshure ngo babonye kwishure abantu batamenyereye ngo bace batungwa nayo bameze urugo rukurukuru ruriko ruzana uruhagarara mu mashure rugacivutu abaregwa ngo ntibasubire gutekana ngo biteho ivyigwa narije abanyeshure bariko bitegurira gukora ibibazo vy'igice ca kabiri c'umwaka w'ishure 2022 ushiriwe 2023 nkuko amakuru ava kuri ayo mashure avyemeza bamustaneri b'amakomine ya Gasorwe Diodone niyo nizigiye na mustaneri wa komine Muyinga Amede Misago mu matangazo basohoye basaba abajejwe intwaro ku nzego zitandukanye abarongo ya madini hamwe n'abarezi guhumuriza urwaruka ngo rusubize umutima mu nda rwitegurira ibibazo vy'igice ca kabiri rutekanye ngo kuko izo bihuha bitagira ifatiro iyo migwi itandukanye isabwa kandi gukurikirana neza aho izo bihuha bizanana kugira ngo abo bariko barabikwiragiza bafatwe maze bahanwe n'amategeko ko bamenyesha ko izo bihuha byatanguriye muri komine ya Gasorwe kuwa cenda ntwarante ishure shingiro rya Karambo
naho hari ishira hamwe gitaho ukubahiriza amategeko yo gucungera ubuziranenge bw'ibidandazwa impinga iracari ndende cane cane mu kubahiriza ibikoresho bitekera ibisumwa ku isoko umuyobozi mukuru w'ikigo BBN akaba yabimenyesheje kuri uyu wa kabiri mu kiganiro yatanze ku bamenyeshamakuru Severance Ndayikingira akavuga ko arajishinga n'ingene igihe ico kigo cari catanze kugira ntiyagire basubira gutekera ivyo basubye mu macupa yakoreshejwe kitagiye mu ngiro yongeye gutanga ikindi kiringo co gushika kuwa 30 uku kwezi kwa ntwarante agasaba abantu bose kwitaho gukingira amagara y'abanyagihugu tumukurikire
Isango twari twatanze egibi bitekezo bikoreshwa kugira kabiri byaheze itariki 26 z'ukwa kabiri muri uyu mwaka ariko tubona yuko bitariko birakurikizwa abarundi baragoye mu guhoza ko twaratembeye amasoko tuguma tugendagenda muri no misi twaragiye Muyinga Ikaruzi twari twasabye dushimitse yuko aya macupa ya kinzu cange akwazi cange sangwe murabizi byose biri ngaha atekeje ibintu yuko yova ku isoko haragi havugwa byinshi murabamenyesha makuru murabikurikira turi Makamba turabaza abantu turi Gitega turabaza abantu mbega mwarumvise yuko ibi bintu bitekeje kabiri atari byiza byonona amagara y'abantu ibintu bibitekewe bose bakavuga ati turabizi turabyumva turarindiye isango ariko turarindiye yuko leta iduha ibindi bitekerezo urumva ibyo bintu si ibintu bitunezera ngaha muri iki kigo mbe ni kubera iki ibi bitekerezo bya kinju cyangwa sangwe ibi en plastique bavyita yuko ari ibitekerezo bikora rimwe aizaje unique ajya abantu barazi gituma ari aizaje unique sinirirwa ndabisigura cyane icyo gicumuro cy'inyanduruko muri katolika twemegwa ariko gikugwa niba kisimu twabahamagaye kugira tubabwire yuko nitwovuga ngo Muyinga canke mu Mayinga abiri twebwe ntidushaka aya macupa ariko mark kandi ari en plastique ariko aratembera mu isoko arimo ibintu ntidushaka kuyabona turifuza yuko mu mpera z'uku kwezi mu gihugu cyose atacupa ritekemo amavuta ritekemo iki iri ku yindi marati abantu birirwa baridoga ngo Burundi ngo ntidushobora gushora hanze tugirane twebwe ntitwirebanga turi muri EAC turi muri Afrika turi muri za komeza turi muri izo hajya abantu baza ngaha bagasanga amavuta y'amamesi ari mu icupa ririko ikidodo cha BBN yuko ari amazi ari cyo ni ikintu gikomeye cyane twebwe turibaza yuko uku kwezi gutegerezwa guhera ivyo bintu byavuye ku isoko n'imiburiburi ntituzohimbaze Pasika tukibona ivyo bintu biri ngaha
uwo yari umuyobozi mukuru w'ikigo BBN Severance Ndayikingira ni na hano rero duciye dusozera ano makuru twabateguriye ndashimiye mwembe mwese mwaduteze yompi ndakengurukiye nabagenzi banje badufashije kuyatororukanya bya gahungu nariko ndabashikiriza ndabasezeye naho ubutaha